Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Ntacyo bagitinyo rwose rogindo. Wazuka navuga uti se rwose madamu inyana ubwatsi se wajyana nawe uje kugushaka bundi bare madamu iburinganire babyumva bakabishyira mu murongo wabyo bakabyita ubwuzuzanye.
Uyu ni umugabo w'umunyarwanda avuga ku kibazo cy'ubungane
ahubwo icyangombwa no kumwubaha ukamenya yuko umugabo ari umugabo wawe ukamwubahira yuko uyagushatse none se ubwo utamwubashye waba waraje ujya he.
Uyu nawe umufasoni umunyarwandakazi avuga ku byiza by'ubungane ku muryango. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impunzi z'abarundi zibandanya guhungira mu gihugu cya Tanzania hamwe n'inkuru yerekeye abarovyi biciwe mu ruzi cyohoha turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Urakoze Frederic mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ubutegetsi bwasohoye itegeko ryo guhagarika ibikorwa byo kubaka imva ya Etienne Tshisekedi umunyepolitika aheruka kwitaba Imana. Umuryango wiwe watangaje ko gutahana ikiziga ciwe byungurujwe ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatatu. Lambert Mende umuvugizi wa leta ya Kongo yatangaje ko ibyo bikogwa byahagaritswe bivuye ku muryango wiwe wabisavye. Umuryango kavuga ko iyo ngingo yavuye mu gambwe UDPS Etienne Tshisekedi yarasanzwe arongoye bivuye ko uwo mugambwe wanse ko ashingurwa mu itongo risanzwe rishingurwamwo abandi banyecubahiro. Abanywanyi b'umugambwe UDPS basaba ko Tshisekedi yoshingurwa ku ngoro y'uwo mugambwe gushika ubu leta ya Kongo irahakana ibyo bisabwa n'umuryango wa Tshisekedi ikavuga ko ari kumvo z'umutekano bitekanijwe ko muri indwi haba ibiganiro hagati y'umugambwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kumvikanaho uwo mugirwa urangurirwa. Mwamenya kandi ko isubizwa rya Etienne Tshisekedi ku burongozi bw'umugambwe UDPS ririmwo impari ibyo bikaba byatumye abanywanyi b'uwo mugambwe bicamwo imici ibiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu niyo Antonio Guterres avuga ko Somalia ikeneye gufashwa bikomeye kugira inzara yahitanye abantu 260,000 mu mwaka w'2011 ntisubire. Guterres yagize urugendo atari yatekanije mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho muri Somalia aho yabanonye na Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo aherutse gutorwa hamwe n'abategetsi bishyirahamwe ONU n'umuryango w'ibihugu bya Afrika. Guterres yavuze ko abantu 2,200,000 bakeneye imfashanyo muri Somalia no kuvuga hafi igice cy'abanyagihugu baba muri Somalia. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagarutse kandi kukamo gaherutse gutegwa na ONU k'imfashanyo y'2,825,000 z'amadolari agenewe gufasha Somalia. Avuga ko ayo mafaranga atabonetse ibintu bishobora kuyangaraho muri Somalia. Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia yashimye kubona Antonio Guterres yishikiye kwirabira ubwiwe inkurikizi z'uruzuba kugira abwire amakungu uburyo ibintu byifasha aho muri Somalia. General Thomas Cyrilo Swaka umusirikare akomeye yiyonkoye kuri leta ya igihugu cya Sudani y'umanuko avuga ko President Salva Kiir ari karasambura igihugu akavuga ko ategerezwa gukurwa ku butegetsi. Ibyo General Cyrilo Swaka yabivugiye ku Ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere ari mu kibanza kitamenyekanye inyuma yaho umugwi mushasha ugwanya ubutegetsi National Salvation Front uvukiye. General Cyrilo Swaka akavuga ko President Kiir yahemukiye abanyagihugu kandi ko kubera izo mvo abanyesudani y'umanuko bategerezwa kumubona avuye ku butegetsi. Twibutse ko igihugu cya Sudani y'umanuko cyaranzwe n'intambara kuva mu 2013 aho abashikiye leta batanye mu mitwe n'abayigwanya. Iyo ngwano yatumye abantu barenga 2,000,000 batizabo bituma kandi haduka ikibazo cy'ibifungurwa mu bice bitari bike. General Thomas Cyrilo Swaka yarasanzwe ari cegera cy'umukuru w'igisirikare imbere yuko atanga imihoho, akavuga ko bazokoresha uburyo bwose bushoboka kugira bakure President Salva Kiir ku butegetsi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika birabandanya gutangaza ku makuru ajanye n'ibirego bya President Donald Trump, aho yagiriza uwahora arongoye Amerika Barack Obama ko yafashe amajwi mu nyubako ya Trump Tower mu mwaka uheze mu gihe cy'amatora. Ivyo byatangajwe n'ujejwe kumenyekanisha makuru mu biro kwa President Sean Spicer kuri uyu wa kabiri. Mu kiganiro cy'abamenyesha makuru yatangaje ko ibyabona biriko birigwa mu nama nshingamateka mu gihe ihaye yiga kubijyanye n'uruhara rw'igihugu cy'u Burusiya mu matora ya Amerika. Barack Obama arahakana ivyo birego. Ni mu gihe kandi uwahoze arongoye ibiro vy'iperereza James Clapper nawe nyene ahakana ivyo birego, akavuga ko ata muntu n'umwe yigeze asuma urusaku muri iyo nyubakwa. Tubibutse ko inama nshingamateka cyo kimwe n'ibiro bijeje iperereza hano muri Amerika biza byaratanguye amatohoza kubijyanye n'uruhara rw'u Burusiya mu matora ya Amerika. Abashingamateka baturuka mu gango wa demokrati wasaba ko ayo matohoza yorangwamwo umuco agakogwa mu mwidegemvyo. Umugusanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya watangaje ko abagwanyi bafashwa n'inteko z'u Burusiya bafashe kuri uyu wa kabiri akarere kari hafi y'umupaka wa Turukiya kari garuriwe n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Ako karere gasanzwe ariko kagabura amazi mu gisagara cha Aleppo ari naco gisagara kinini muri Siriya. Haheza amezi abiri abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bari garuriye ako karere, abantu barenga umuriyoni n'igice bakaba batari bakironka amazi batabanje kuyagura.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Abarovyi batatu baraye baguye mu kiyaga cohoha hagati ya komine ya Bugabira n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bari kumwe n'abo barovyi acitse ku icumu avuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Gushika ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba imiryango yabo ntiyari bwabone ibiziga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Cheru uri muri komine ya Kirundo ku nkengera z'ikiyaga cohoha. Ku iherezo ry'uwo mutumba amazi ya cohoha awugabura n'umutumba wa Nyamabuye uri muri komine ya Bugabira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni muri ayo mazi abarovyi batatu baraye baguyemwo mu ijoro ryakeye kuri uwa kabiri. Ubugira kane yarokotse akavuga ko barashwe n'abasirikare b'u Rwanda. Azwi ku izina rya Bukuru Innocent.
Twarageye guhiga gafi kuko twagurisha turonka ubugari. Twabona ibibi twibere munsi byiza. Hanyuma tumaze kugenda abahungu turi kumwe. Cavuga ati burya rero kuguma turobera ngo amazi y'u Burundi nta mali zirimo. Tureka tugende ngaho hakurya turebe ko two nabwira ati ntitugende. Hanajya hayise timu byo bindi bintu. Burya twaragiye maze kugenda kwateza imvura imwe. Baratwiruka ko nyine atuvuza amabuye ashorasha atangura kwaka tanguye kwa kalenda cidikoresha koga ce barantangira n'ubwato cyandibira maze kwibira nibirukira nkariya barandasa barampusha ndongera ndibira barambura kwezi guca kuramurika bace baransozera rero baza bandasa
abakurasa nibande
soda y'u Rwanda je natabawe n'umupolisi nyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye.
Uyu munyagihugu yahaburiye umuvukanyi wiwe mu gihe wacitse ku icumu avuga ko bari bashitse mu mazi y'u Rwanda baroba. Uyuwe avuga ko mwenetse atari bwashike. Anamenyesha ko atankuru zitomoye umuryango ufise kubijanye naho ibiziga bigeze.
Umukuru wanje nawe basanzwe bakorera mu mazi kubera ariho baronderira asiyo ko bagiye nyine. Ari ejo bucyaro no munsi twagize atwumva mu icoro ko baje kubarasa i Rwanda barasira mu mazi y'u Burundi. Umva imoteri yacitse icira bato bavuze ko abacanye kuri tuhani n'ubu tubyumvisha amatwi. Umva ntiturababona tuvuga ati imirambo yacu bari mu maringanire hafi y'amazi y'u Rwanda ariko bari nko mu nyene hagati na hagati. Kuba turiteze n'umva iyo mirambo iri buze. Nacyo turamenya.
Mu bahaburiye harimo umupfakazi yabuze umuhungu wiwe w'umusore asaba gufashwa kuko uwo musore ari we yamuronderera. Ati ahavuye asigaye igihengeri cyane cyane muri bino bihe umutumba wa Cheru uvugwa ko inzara
twifate gute mu muryango wacu nyene ko yari inzara idikira dusuka mu kuruzi none twakwifata gute nyene twifashe nyene nabi nyene kuko nta kundi twakwifata mu muryango nta kundi biragenda gute nyene aca twiyicasa niwe yatronderera none kariwe yari umugabo wanjye mu rugo.
Abavuga ko baraye baburiye mu mazi ya Cohoha bose basaba ko mu gihe ababo buboneka bufashwa mu kubahambisha iteka.
Cyasize rero kubera yari umuntu yari ikuze ivyaye imbyaro umunani umugore we akaba yagiye gusuma abasize abana babiri muhira bari bakiri bato kuko bamwe bari bamaze gusohoka. Mwe mubibona no mba umurambo ushika ukuntu bamategeko afise icyo adufasha kugira uburyo buboneke bwo kubafuba neza. Ntiturakimenya kuko ntituranamenya neza ko iyo mirambo iri buze
badufashe nyene badutwo tujya badufashe baduhe no kubazika ngo baduhambishirize kuko ntaho turi bukure kibahambisha.
Twarondeye musitanteri wa komine ya Kirundo kugira agire icyo avuze ku banyagihugu arongoye baraye baguye mu kiyaga Cohoha. Sitanteri Misago arongoye komine ya Kirundo yatubwiye ko igisirikare cyo kijejwe guhagararira imbibe arico cyabikurikiranye. Ni mu gihe buramatari w'intara ya Kirundo n'urongo y'igipolisi bari bitavye inama y'umukuru w'igihugu yariko ibera mu ntara ya Muyinga. Musitanteri wa komine ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ko yazindutse gukurikirana ikibazo c'ubusuma ku mutumba wa Rugero umusuma umwe akaba yaraye yishwe. Sitani Misago akikeka ko uyu musuma yoba yaraye yishwe n'abamukurikiranye aho bari bavuye kwiba. Mu bijyanye n'umutekano mu mazi agabura Burundi n'u Rwanda twabibutsa ko mu mpera z'umwaka uheze hari undi munyagihugu yaguye mu kiyaga Gweru. Abarovyi bagenzi be bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Gatete bagirije abaserikare b'u Rwanda ko aribo bamurashe bikaba byaranemejwe n'abategetsi b'u Burundi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kuri inkuru kandi iradio ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi mu Burundi hamwe n'abajejwe umutekano mu Rwanda ariko ntitwashoboye kubabona. Icyo gikorwa turakibandanya uyu munsi ariko ku kibanza Twitter cyandikirwa ko amakuru umuvugizi w'ipolisi Pierre Nkurikiye yanditse agira ati ibyo byabaye mu Kirundo kurubi rw'u Burundi n'u Rwanda byavuye ku bantu cyane cyane ku ruhande rw'abarundi barenze ku masezerano. Amashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi HCR hamwe n'ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF avuga ko abarundi basubiye guhungira mu gihugu cya Tanzania ku bwinshi. Ukwezi kwa mbere konyine k'uyu mwaka hahunze abarenga 19,000. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rivuga ko ububiko bw'imiti bushobora guhera atagikozwe kubera ubwinshi bw'abantu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Icyegeranyo cy'ishami mpuzamakungu gitaho impunzi HCR cyo mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kivuga ko impunzi z'abarundi ziyongereye cyane mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mikambi y'Induta. HCR cyo kimwe n'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières bavuga ko mu kwezi kwa mbere honyine hinjiye abarundi bahunga bari hagati y'amajana 600 n'igihumbi ku munsi. Abanditswe nabo mu bitabo bya HCR mu kwezi kwa mbere barenga 19,000. David Nash atwara abaganga batagira imbibe muri Tanzania avuga mu ceganyo cy'ishyira hamwe ko yiteze ko hagati mu kwezi kwa kane uno mwaka izo mpunzi ziziba zimaze kurenga 150,000 mu ikambi y'Induta gusa. Ubyo kambi impunzi y'Induta irimo abarundi barenga 117,000 kandi yategerezwa kwakira igice cyabo. Ishami ry'abaganga batagira imbibe ryo rimenyesha ko muri iyo kambi y'Induta abantu bagwaye ari benshi rifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi. Mu kwezi kwa mbere honyine abo baganga bavuye abantu barenga 100,000 indwara ya malaria hakiyongera ko abagwaye indwara nyinshi ziva ku isuku rike no gufungura nabi. N'abana bavuka ni benshi kuko mu kwezi kwa mbere havutse abana barenga 400. Ivyo biremezwa n'umwe mu Barundi bari Induta yavuganye n'ijwi ry'Amerika amenyesha ko umugwaji ashobora kumara n'imisi irenga 2 atonze atarashikirwa.
Kubijanye n'amagara y'abantu abantu ni benshi cyane ku mavuriro ku buryo ishyirahamwe MSF ryongerereje abakozi benshi kugira ngo irabe ingene rifasha. Mbere rikaba ryarashyizeho n'ikigo gifasha abarundi bari barahunga, ikigo cyakira abantu bagwaye indwara bita kwashirokoro. Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi ibiri utarigera uvugwa. Mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi cyanke imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Ubwinshi bw'abarundi bariko barahunga kandi bwatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka, ubu bakaba bahabwa igice c'ivyo bari bategekanirijwe. Impunzi zivuga ko ivyo bahabwa vyategerezwa kumara imisi 14 ariko ko atanendwi imwe bikimara.
Karikora turonka ibiro 5 n'amagarama 1320 gifu ibigori, mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro 2 n'amagarama 1800. Amavuta nayo twara turonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse, kare bahora baronka ibishashe 2 z'ibiro 3 cy'ubuyi, ariko ubu basigaye baronka gishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye cyiyongera niko bagumye bagabanya imfungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye i Burundi. Imfungurwa turonka bimara iminsi 14, ni ukuvuga umuntu umwe ntiyaronka ibiciye ibiro 8 n'amagarama 50. Mu minsi 14 winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7. Abantu ni benshi cyane kuko uravye igitigiri gihari kirarenze, kuko haza abantu benshi bataye ubwoba ku buryo bashobora kubona n'abantu barenga nk'igihumbi bashikiye ku munsi umwe, ni kuvuga nk'imodoka zirenga nka 12.
Ubu abarundi bose hamwe bamaze guhungira mu gihugu cya Tanzania barenga 242,000 bari mu makambi 3 ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Ayo mashami mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura iyindi kambi igira 4. HCR ivuga ko abarundi bose bamaze guhunga barenga 400,000 bakaba bari ahanini mu bihugu 4, ivyo navyo ni Tanzania, Uganda, Ubuganda na Congo. Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya America.
Kuri munsi mpuzamakungu makungu hariwe abakenyezi, mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaganiriye n'abakenyezi hamwe n'abagabo bo mu karere ka Rwamagana kukuntu bumva ubungane hagati yabo. Reka tubatega amatwi.
Ubundi umugore nk'iyagize nk'ikibazo wenda akarwara uramufasha, niyarwaye ushobora nko guteka, yaba afite nk'umwana ukamuhagira ukamwambika imyenda.
Gore mbere nago yabaga yafata amafaranga ngo acuruze, ariko ubu umuntu arayafata akayacuruza agashakisha nyine.
Ubundi gusa ubungubu aho uburinganire buziye leta itandukaniro ririmo hari uburenganzira abagore babonye, kuko nta mugore ugipfa gukubitwa gusa nka mbere hose. Ariko kandi nanone rero hari abagore bamwe nanone bafashe uburinganire babugiriye ikintu kidasanzwe, ku buryo byabahaye kuvogera abagabo. Usanga mbese uburinganire babufashe nk'aho ari ikindi kintu kije kugira ngo basuzugure abagabo, si bose ariko ni bamwe. Ubu muri iki gihe ntabwo umugore ashobora kuvuga ati ninkererwa gatoya ndi buhure n'ikibazo nk'uko mbere byari bimeze. Nubwo mbere wenda yakubitwaga wenda gaba yanakubitwa bitari ngombwa, ariko noneho ubu ngubu umugore avuga ati ndagendaho nzazira navuga ndahamagara polisi iraza irahita mutwara. Icyo ngicyo kirahari. Icyo nabonye cyo gusa abagore borohewemo ihohoterwa ryagabanutse ni uko batagikubitwa uko bibonetse kose ngazi aho umugabo aze akubite. Gusa nanone bundi nuko nabikubwira ukuntu umugore yabaga ari mu rugo akavuga ati nintajya kwahira ubwatsi bw'inyana umugabo naza agasanga inyana ze ziraye ubwatsi ndakubitwa. Nubwo atakubitwaga ariko icyo kikaba ari ikintu agendera akavuga ati niba ari ikosa ndari kubitirwa. Ntacyo bagitinya rwose rugindo wazuka navuga uti se rwose madamu inyana ubwatsi se wagenda nawe ujye kubushaka. Bundi bare badamu iyo uburinganire babyumva bakabishyira mu murongo wabyo bakabyita ubwuzuzanye, ariko nabo bumvise uburinganire bumva ko itegeko wa mugabo yari afite cyacyubahira umugabo yari afite mu rugo noneho kibaye gute. Kandi ubundi niba koko ari uburinganire ubundi umugore wenda umugabo ni nyir'urugo sivyo agomba guhabwa icyubahiro cyuko ari nyiri urugo. None madamu nawe agomba guhabwa icyubahiro wenda nka vise. Ukagomba kumenya ko hari cyakuvanya iwanyu kikakuzana atari wowe wavukiye. Turacyari abagabo. Ariko icyubahiro si cyakindi. Ntabwo ari cyakindi cyo hejuriye. Ndi umugabo kubera ko hano ni iwacu. Umugore ntabwo hano ari iwabo, ni iwabo kubera ko mpari. Nicyo ngicyo cyonyine.
Aya turamubaha. Nese ubwo utubashe umugabo wakubahande. Oya wamwubaha. Icyangombwa ni uko umugabo wawe ugomba kumwubaha nawe akakubaha.
Ariko hari ibyo ubwo buriganye bwatumye mubabuza, bakoraga ubwo ngubwo mwejeje imyaka, umugabo akayishokamo akayigurisha, ubu ntiyabikora.
Oya ntabwo se ubwo yayifata akayigurisha, hanyuma aba bana bo bagatungwa n'iki?
Mwabigenze gute ayigurishije?
Ayigurishije ubwo byasaba kugira ngo ajye ahinga uko nanjye impingi kwanjye. Nese aba bana nabatungisha iki?
Iyo mubizanye ntibavuga bati bagore bashize isoni?
Oya abashije kuba ari buryo hanyuma agashira isoni. Uvuye kubica inshuro byabe n'ibyari mu nzu yarabijyanye, ubwo se urumva byahurira hehe? Aya byo urumva ko ntaho byaba bihuriye kugira ngo ashake kugira ngo agutware uturi mu nzu w'abana washonjeshe uca inshuro, nawe byaba bindi agiye kubinywera, ubwo se byazagenda?
Abagore bavuga ko uburinganire ari bo bwahaye ijambo cyane kurusha abagabo.
Ahubwo icyangombwa ni ukumwubaha, ukamenya yuko umugabo ari umugabo wawe, ukamwubahira yuko yagushatse. None se ubwo utamwubashye waba waraje ujya hehe?
Nibyo nawe ni kubibona. Ntabwo mu uburinganire bwatumye abagabo mubasuzugura cyangwa nyine ngo muhangane?
Oya wagenda mwubaha. Wagenda mwubaha.
Niyo yagutegeka ibidakwiriye urabyubahiriza?
Oya hari ibikwiye, hari n'ibidakwiye, hari ibyo ugomba kwemera n'ibyo utagomba kwemera.
Ibitabyemeye bavuga rero ko mwashinze.
Oya ntabwo bamwashinze burya. Ntabwo nawe yagenda uko yishakiye ngo mwemerere, nawe nugenda uko yishakiye ntiwamwemerera. Mugomba kumvikana ariko ibidakwiye ukabyanga.
Mbere ababyeyi niko byabigenzaga?
Ubwo mbere niko byagendaga simbiza, ariko ubu ngubu siko bigomba kugenda.
Ubu bigenda gute?
Ubu ngubu nibazanye ibintu by'amakosa, ashaka kujya mu kabari ntabwo wabyemera. Ubu se mwaba mwubaka? Ntabwo ubwo wari uburinganire.
Se umugabo waca umugabo kujya gusangira n'abandi?
Ubundi ikintu cyangombwa ni uko yasangiye n'umuryango. Kujya kunywa hanze si ubwo ngo yabasangiye n'umuryango? Ntabwo mba namushizeho isoni. Kuko mba nshakira nanjye umuryango wanjye kuzamera. Agomba gutwara duke, simbuze ariko agatwara duke, nanjye agasigira wa muryango uri inyuma uko nawe uzabaho.
Tubibutse inshuti mwese ko murimo murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cereke byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo.
Mwaramutse neza. Mu kwezi kwa gatatu mu 1952, President Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we basubiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitwa White House cyangwa se Maison Blanche. Bari bamaze imyaka ine baragiye gucumbika ahandi. Maison Blanche yo yari imaze iyo myaka yose uko ari ine ivugururwa. Maison Blanche ni mu magambo make muri iki kiganiro ikaze muri Amerikana. White House cyangwa se Maison Blanche ni igorofa ya etage enye zijya hejuru n'izindi ebyiri ziri mu kuzimu. Ifite ubusitani burenga hegitari 7, igizwe n'ibice bibiri aho umukuru w'igihugu n'abakozi be bakorera buri munsi, naho we n'umuryango we bacumbika. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye mu 1948 bamaze kubona ko fondation zayo zari hafi gusenyuka, ku buryo n'inzu yose rero yari hafi kurunduka. Icyo gihe yari ifite imyaka 148 y'ubukure, usibye gukura ariko yigeze no gushya inshuro ebyiri mu 1814 no mu 1929. Maison Blanche yatangiye kubakwa mu 1792 irangira mu 1808. Kuva icyo gihe yavuguruwe inshuro nyinshi, ariko mu 1948 1952 nibwo bwa mbere mu mateka yayo yari ivuguruwe yose uko yakabaye. Bwa mbere na mbere iyo nyubakwa yitwaga gusa ingoro ya president. Inyito White House yatangiye gukoreshwa bwa mbere mu 1811 kubera ibara ry'amarangi bayisize. Ariko iryo zina rya Maison Blanche White House ryabaye ihame bwa mbere ku mugaragaro mu 1901 ubwo President Theodore Roosevelt yatangiye gukoresha impapuro z'amabaruwa y'akazi zanditseho hejuru White House. Kuva icyo gihe niko yitwa mu butegetsi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. White House yatuwemo bwa mbere na mbere mu 1800 na perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Adams. Kuva icyo gihe abakuru b'igihugu bose bamukurikiye, uko bamaze kuba 42 niho baba kandi bakorera. Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, wategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797, ntiyayibayemo kuko yarangije manda ze Maison Blanche itaruzura. Usibye ibyo ariko, Perezida Washington ntiyigeze anakorera mu mujyi wa Washington, ahubwo yabaga kandi akorera mu mujyi wa New York. Umujyi wa Washington, aho Maison Blanche yubatse, wabaye umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka w'1800. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza byimvuye bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije imigambi igamije gukingira Amerika ibitero by'iterabwoba n'imigambi yo kugwanya abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu muri Iraq no muri Siriya. Avuga ati:
"Our obligation is to serve, protect
and defend the citizens of the United States.
We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism."
Igice kinini cy'abantu bagiriwe ibyaha bijyanye n'iterabwoba muri Amerika kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2011 baje bava hanze y'igihugu. Mu ntumbero yo kugwanya ivyo, Perezida Trump yavuze ko yashikirije imigambi yo gutohoza neza abinjira, mu ntumbero yo kwima uburenganzira bwo kwinjira ku bantu nk'abo bashobora kubangamira umutekano w'Abanyamerika. Avuga ati:
"It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry."
Uko se gukundana no gusamara iyo habaye kudasuzuma neza abantu, cyane cyane mu gihe biba bidakozwe iyo bava. Abatewe iteka ryo kwemererwa kuza muri Amerika bakwiye gushyigikira kino gihugu, abanyagihugu n'imico kama yacu. Ntidushobora kwemera ko iterabwoba rigira ihuriro muri Amerika. Ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu kiba icumbi ry'intagondwa.
Leta ya Kiyisilamu irabangamiye Amerika n'ibihugu bicuditse. Mu ntumbero yo kuyigwanya, Trump yategetse ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi gutegura umugambi wo kurandurana n'imizi uwo mugwi w'intagondwa z'abayisilamu. Trump yavuze ko Leta ya Kiyisilamu igizwe n'utugwi tw'abagizi ba nabi bagandaguye abayisilamu n'abakristu, abagabo, abakenyezi, abana baturuka mu madini yose. Trump yavuze ko Amerika izokorana n'ibihugu by'Abarabu bicuditse mu kugwanya uwo mwansi imukure ku isi. Trump yarahaye ibihano abantu n'imigwi ishigikira umugambi wa Irani wo guhingura amamisire, yongera yibutsa ubucuti bukomeye buzobandanya hagati ya Amerika na Israel. Trump avuga ko kuva ubu ubuyobozi bwa Amerika buzokorera kuvyungukira umutekano basangiye n'ibihugu bicuditse ahariho hose ku isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.